Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2008 imyandagaro umwaka w'ibihumbi 2024 nshuti namwe bagenzi bashimye gukurikira Radio Inzamba agateka kawe tubahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi tubateguriye nayo akaba agizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Imyaka 2004 irarumanye hatewe ikigikumu ku masezerano ya Arusha y'amahoro no kunyonesha Abarundi hari ku igenekerezo rya 2008 imyandagaro umwaka w'ibihumbi 2000 amasezerano Abarundi bari biteze ko byinshi ku bwa Frederic bamvuga inyumvira arongoye urunani Sefor Arusha wiyemeje guhabuza ayo masezerano Abarundi bashitse ko bigoranye ngo birababaje kubona ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwateye umukono kuri ayo masezerano n'umunsi bwarayahambye. Ameza bibi araheze Emilien Sibomana yahoze ari umunyamabanga ku ishure Christ twaje kumushasha yejejwe n'ubutungane ariko n'ubu akaba atarari kugwango yidegembye. Umushingwa manza Jean-Gilles Bigirimana aratera ivyatsi iyo nyifato mbi y'ubutungane aho avuga ko igumitwa mu munyororo rya Emilien Sibomana riteye kubiri n'ibwirizo shingiro ry'u Burundi. Abantu 19 bakora mu gisata cyo gucukura ubutare nibo bapfuye baguwe ko n'ibihomoka kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2023 gushika mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka. Ibyo biri mu cegeranyo cakozwe n'umuhari uharanira agateka ka zina muntu iteka aho usaba leta ko ico gisata cotunganywa neza mu kurinda impanuka zikunda kwibonekeza. Aya n'ayandi ni mukanye sase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubara mutano ngira ndabahani ikaze ano makuru tuyahere mu gisata cha politiki. Imyaka 2004 irarumanye hatewe ko igikomu ku masezerano ya Arusha yo kwigenekerezo rya 2008 ukwezi kwa myandagaro umwaka wa 2002. Ayo masezerano nta yindi ntumbero yari afise atari ugufasha Abarundi kuva mu njyane zifatiye kuri politiki no ku moko zari zihanze Abarundi. Ico gihe inzira karengane zari icigwa mu mabarabara mu mazu canke mu kazi kabo bazira imvo za politiki canke ubwoko bwabo. Inzira y'ibiganiro akaba ariyo yari isigaye kugira ngo Abarundi bave mu njyane barimwo. Janvier Habarugira yabiteguriye.
Ivyo nyamukuru yatumye haba amasezerano y'Abarundi yabereye i Arusha mu gihugu ca Tanzania n'indyane zifatiye hanini kuri politike n'ubwoko. Iryo hangana ryaba abashaka ubutegetsi n'abashaka kubugumya. Ingorane Uburundi bwagiye buracamwo mu bihe bitandukanye kuva ku ntwaro ya cami gushika ku ntwaro zagiye zirakurikira zatumye Abarundi bacanamwo mu bihe bitandukanye. Ibintu bikaba byagiye kuyangara mu mwaka w'1993 aho abantu basibiranye ko baratsemana biturutse ku igandagurwa ry'umukuru w'igihugu yari ahari ico gihe. Inyuma y'imyaka ibiri umugwi w'abagwanyi FDD waravutse usanga uwundi wa FNL Parpe Hutu wari umaze igihe ugwana n'abasirikare b'igihugu. Ingwano zamba ari butavana ko zigahitana inzira karengane haba mu mabarabara mu ngo zabo canke bakabasanga aho basanzwe barangurira imirimo yabo. Abarundi bahavuye babona ko atawundi muti abo bashaka ubutegetsi n'abashaka kubugumya atari inzira y'ibiganiro. Mu mbere yo gukiranura izo mpande zibiri harabaye ubwo bw'abahuza rwatanguwe na Julius Nyerere yarongoye igihugu cya Tanzania amaze kwitaba Imana rusozegwa na Nelson Mandela yarongoye igihugu cya Afrika y'Epfo. Izo mpande zibiri zariyemeje gushiraho ibwirizwa shingiro yubahiriza ishusho y'igihugu rigashira imbere ubutungane hagati y'akazira muntu demokarasi intwaro ibereye ishimikiye ku migambi myinshi ku bumwe bw'Abarundi kunganisha ibitsina itavangura Abarundi hitwaje imvo za politike canke iz'amoko. Muri amasezerano harashizwemo n'ingingo ikinga ihonyabwoko n'ayandi mabi akoregwa kiramamuntu. naho rero hari hatunganijwe ibitigiri bifatira ku maoko n'ibitsina byategerezwa kwisungwa mu ntumbero yo gusangira ubutegetsi mu nzego zimwe zimwe nk'igisirikare ntibyabujije ko aya masezerano agwizwa n'ubusa kuva mu mwaka w'2015
ku bwa Frederic bavuga inyumvira arongo y'urunani Stefan Harusha rwiyemeje guhabuza aya masezerano ngo icyo gihe aya masezerano ategwa ko igikumu abarundi bariruhukije kandi ngo hakozwe byinshi harimo nuko imigwi yari yafashe ibigwanisho yabishize hasi irahagarika intambara ariko umugambwe CNDD-FDD washitse ku butegetsi biciye muri aya masezerano nticabujije ko uyahamba kurikira Frederic bamvuga inyumvira
twebwe twari tuzi ko iyo ntambwe abarundi bose bayishima ariko icyadutangaje nuko umuhari CNDD-FDD waruhejeje kwinjira mu nzego twinjije mu nzego kugira ngo umenyere gutwara nawo twari tuzi ko ucubandanya iyo semo twari tugeze ko aho kubandaniriza ngaha ahubwo bace bavuga bati si twe tugishikiriye twikande ibi nabyo baduhereje ngo ni bya politike tubikubite hasi twizanira ibyacu bishigikira imigambi yacu yo kwica igihugu yo kununuza igihugu maze abo bose tubona abatubera intambamye tubice tubakure mu mayira maze icyavuyemo nuko abantu benshi bahunze abandi barapfa abandi bararwa mu minyororo abandi gatwagwa amazima yonga abandi bagatogwa n'ibiziga hirya no hino bihereye mu mwaka w'2006 muyinga hari mu kwezi kwa kane aho twabonye ibiziga ku ruvubu bishika hafi 40 bireremba bitobekeranije n'ibiti ibyo byari ibintu byari byatwavuga tuti mbega iri rigero rimwe riratugwa ko twabaye iki twabigize iki rero ntibyageze aho barabandanije barakora ibindi bibi byinshi bya gatumba byahe ba bantu b'abazungu bo za Kiremba Ngozi ababikira bo nga mu Kamenge iki bintu byinshi by'agahomera bunwa bitutari bwa kabone harazo kibundi uburyo bwo kwica abantu babaciye imitwe babacinga byibondoka babacumise bisoti bari ku migwa abantu benenetswe ku migozi urumva uburyo ube gito tutari bwabone mu Burundi nko kugira ngo icyo gihande bakisozere bace bavuga bati reka twihibwirizwa nshingiro ryacu aya masezerano ya Arusha tuyahamba utakigaruka twizanire ibyo nshingira ryacu ritayakomoka ko maze turishiremo ibyo twipfuza hama dutware atacamira jewe nibaza ko arokora ro byagenze aho tugeze uyu munsi tugeze aho umwasa ashaka urabe ifaranga ry'u Burundi yo rigeze urabe ibyo kitagira mahera y'agaciro igitagira amahinguriro akora ngo gishore n'abahingara hari usanga cyakora nabi afata nkingiro y'isukari ufata amahinguriro abantu zenyamashira hamwe ya regideje yaduha amazi yaduha amatara ntabinye n'amatara tuyaronka ntabinye n'amazi tuyaronka ibyo nibyo mvuze nta singafite kuri cya kibazo cy'ukuri bitoro gituma abantu biyunguruza ibintu byunguruzwa imipaka yitwe yugabira ko kumenga turi banyabumba ukibaza tunane ibi byose biri kubiradushikira ndukubera iki
Frederic bamvuga inyumvira akavuga ko kugira abarundi bave muri ako kaga bategerezwa ubwa mbere kumva ko ari bo bene igihugu botinyuka bakubahuka umunsi boza kubasaba amajwi bakavuga bati ntitubakeneye n'ubunyine twumvirize Frederic bamvuga inyumvira
icyo turi bukore ni ukwigisha abanyagihugu bakumva ko ari bo bene igihugu kandi ko ari bo bafise ijambo rya nyuma ntibakangwe n'ibigwanisho ntibakangwe n'irya terabwoba riri mu gihugu ntibakangwe n'imbonerakure burya ni bo bene igihugu harya bijya bigwanisho biri hariya zigamanira kora ziri hariya bazicungishije barya abanyagihugu kubera ko bazi ko bakomeye kuko umunsi babwira bati turanse boca bavuga bati koko ni harya twabuze mu itangazo tuti burya rijya tangazo mpuzamakungu vuga ngo we utegeka sonera agateka kazi na muntu kugira ngo ntuzotume abanyagihugu kubera tayindi nzira bari bufate bihebura ngo bakwirukane rero mu misiza nibaza ko abanyagihugu aho bageze niba abura byose bazovuga bati harageze yo kunatwa abantu tubirukana tukarondera ubundi butegetsi bundi buri buduha gateka kacu buri buduha ijambo buri buduha ubuzima urumva jewe antamajambo yandi nokongera ko atari uko abarunda bwiza gutegera ko ari bo bene igihugu ko babwirizwa kuja hamwe niba bacishemo ngo nabahuta bari ngo nabatutsa bari ngo nabinaka bari ngo namwaragwanya bari ngo nimwagwanya bari ngo murimo mugambwa bari ngo muri mugambwi oya abarundi mwese mufise mufise kazoza kamwe abo basende DFDD ntibafise soko ryabo abo basende DFDD ntibavoma ntibafise amarubine yabo abo basende DFDD ntibafise umuyaga nkuba wabo abo basende DFDD ntibafise banki yabo bakuramwa amadovize amafaranga y'agaciro abo basende DFDD ntibafise amasoko basumiramwo babaha ku gaciro bitoya abo basende DFDD bagonka abandi ari nacyo gituma mvuga nti ese abarundi botegera ko bazohuzwa na kazoza kamwe
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
tubandanirize ano makuru mu gisata c'ubutungane Emilien Sibomana yahoze ari umunyamabanga ku ishuri ry'imyuga rya Christ 3 ku mushasha mu ntara ya Gitega arakwije kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2008 imyandagaro iminsi 60 afungiwe mu ibohero rya Gitega inyuma yaho yejejwe na sentare haraheza amezi abiri iryo fungwa rinyuranye n'amategeko rirahagaritse umutima abize ibijanye n'amategeko umushingwamanza Jean-Pierre Bigirimana amenyesha ko ifungwa ryiwe rihonyanga amategeko uhereye ku ibwirizwa shingiro ry'u Burundi asaba umushikiranganji w'ubutungane gusaba atagisabwe iri kugwajya Emilien Sibomana kurikira
uno munsi ntivyumvikana kuri no saha yuko Emilien Sibomana abarizwa mu ibohero na kamara maza umunsi wose urenga ko isaha yose irenga ko Emilienne ari mu ibohero n'amategeko ariko arahonyangwa n'uburenganzira bwa Emilienne Sibomana buri ko burahonyangwa ni kuvuga inzira sentare yafashe ingingo bafashe yuko uwo mufasoni yambikwizera uno munsi abari bajejwe kumukrekura basa nk'uko ingingo ya sentare bayigwije n'ubusa je nabyo bikaba binyuranye n'amategeko cyane cyane mu ngingo y'amajana 262 y'igitabo cy'amategeko agenga ibyitohoza no kuburanisha imanza z'ibyaha iravuga neza yuko umucamanza aho yashize umuntu yarafunzwe ari hatezwa kuja mu kurindira yuko urubanza ruhera no mu gihe abajejwe ibyo kunguruza cyane abashikiriza manza boba bungurujwe urubanza muri sentare ikurira umucamanza aba yafashe ingingo bisigura yuko bimwe bakunda kwivugisha ngo ministere publique chanque ubushikiriza manza ngo bwunguruje ku rubanza ruba rwatumye umuntu yambikuzera chanque ari kugwa ivyo bitezwa gukogwa ariko umuntu yarafunzwe shanki yari atidegenzya yamaze gushigwa mu kibanza umucamanza yamushizemo rero umucamanza yaravuze ko Emilienne atezwa kurekugwa nta ngingo nimwe ishobora gusigura yuko uno munsi Emilienne arifunzwe tugasaba rero yuko abantu bose babaye inzitizi kugira ngo iyo ngingo ya sentare ije mu ngiro kugira ngo Emilienne yidegembye kubo kwikubita gashi bakamenya yuko uko rwuhohotera uburenganzira bw'umuntu ari guhunyanga amategeko ivyo nabyo bikaba tabyategezwa guhanwa tugasaba yuko bo kwikubita gashi mu gihe batabikoze naho abajeje gukurikirana kubahiza amategeko mu gihugu bashobora gukora ibishoboka byose kugira ngo abo bantu batubahirize ingingo za sentare bahanwe hisunzwe amategeko
tubibutse ko Emilien Sibomana yahuwe kuba yarashize ahabona amabi ajanye no gushurashuriza abana babigeme ku ishuri ry'imyuga Christ 3 ku mushasha amabi bivugwa ko yakogwa n'umuyobozi w'iryo shuri Laurent Ntagarutimana imbere yo gusozera ano makuru tuje mu gisata kijanye na gateka kazina muntu ishira hamwe iteka biraje ushinga n'abantu baguma bagura ubuzima bwabo mu bikorwa byo gucukura ubutare hirya no hino mu gihugu mu matohoza ryagize iryo shira hamwe ryasanze kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'2023 gushika mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'2024 abantu 19 barapfuye baguwe ko nibihomoka mu gihe bariko baracukura ubwo butare iryo shira hamwe rikabona ko ibyo biba kubera ico gisata kidatunganije neza bigasaba leta kwikubita gashi mwitunganywa gico gisata mu ntumbero yo kugabanya amasanganya no guteza imbere ubutunzi bw'igihugu dutega matwi Egide Havugiyaremye ajejwe kumenyesha makuru mwishira hamwe ligiteka
naho hariho amategeko y'ubutare na gataka yerekana neza uruhara rw'ubushikiranganji bujejwe ubutare na gataka ubukingira no mu gukurikirana ibyo bikorwa umuhari iteka ubona ko abimba ubutare bakasiga ubuzima ari igihonyangwa by'agateka kazina muntu umuhari iteka usanga igisata kijyanye n'ubutare na gataka kitigira gifatwa gishobora kugira icyo gifashije mu butunzi bw'igihugu aho ibikorwa usanga bidatunganijwe neza uko bikwiye cyangwa ngo bikurikirane umuhari iteka ukaba usaba leta ya Gitega gukurikirana no gukingira abanyagihugu mu kubahiriza amasezerano bagirana n'abimba ubutare urasaba leta kandi gukurikiranira hafi ibikorwa bijyanye no kwimba ubutare n'agataka biciye itunganywa z'ingendo z'ahabera izo bikorwa abimba ubutare n'abakoresha babo umuhari iteka ubasaba kuja amashirahamwe y'ubushingizi mu gutanga indishyi y'akababaro hagategekanywa mbere n'ibihano batobikora
nino kuri inkuru ijanye na gateka kazina muntu duciye dusoterera ko ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi ano makuru mwayashikirijwe na jewe Pierre Gahungu naho ubutaha